Onohabre na Karutimana Sabine atowe ku majwi 90. Onohabre Abel Gashati atowe ku majwi 86.
Aho hari muri amashinga amateka y'Uburundi kuri uyu wa gatanu igihe abagiziriro by'urwo rwego bariko baratorwa. Icyo gikorwa cyabaye abashinga amateka 32 wo mugambwe Senere utavuganwe n'ubutegetsi batarimwo. Nubwo bari batonze mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe mu buraruko bwa Bujumbura ntibinjiye. Agatongwasa mukuru wa mugambwe akaba yatowe mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'Uburundi yabwiye amenyesha makuru impamvu zabitumye.
Bisanzwe igihe nk'icyo iyo kiba harabaho kumvikana igene bigenda. Ariko aho muri Sende Defte kubera bishimiye ubwinshi bwabo avuga bati byarahe ntacyo tuvugana. Abonye rero mu gihe bavuga ko byaheze ngo bibandanye nyine ko byaheze urumva ntacyo twajya guhindura.
Ariko Venance Nzinkayo umushinga amateka afite imyaka isumbi y'abandi bose ni ukuvuga 65 akaba ariwe yarongoye icyo gikorwa nk'uko ibwirizwa nshingiro ribitekanya yavuze ko atategeko na rimwe ryarenzwe.
Ibyagiye biraba nibaza ko ari demokarasi. Demokarasi nayo ni uko urugwego dushizeho ibisabwa n'amategeko birakwiye kwari uko rubugwego rurimo imigambwe atari umwe kuko yose ntibikunda ko nihabura n'iyivumbura ntiyize iyo nayo n'ishibuzi bivuga ko bitembe. Hanyuma ko icyegera cya mbere ab'umukenyezi twagishyizeho nk'uko itegeko ryemewe na Cour Constitutionnelle.
Naho rwaza atemeranya n'ibyakozwe asigura ko we n'abandi bashinga amateka ba Senere batabyiteje ibibanza batorewe n'abanyagihugu babizeye.
Inama nshinga amateka ntisibi yo cyonyine ibikorwa by'inamashinga amateka ibikorwa bya biro gusa ibanga ryo gushinga amateka rikorerwa mu bibanza bitandukanye no mu bikorwa bitandukanye mu gihe batashatse yuko twoba mu biro n'ibintu bisanzwe bidukura ko kuba bashinga amateka ibikorwa byacu nk'abashinga amateka tuzobibandanye bafashe ingendo yo gutukumira ibisanzwe igikuru nuko tuba barundi igihugu kikaguma mu mahoro umwe wasaba kujya ibyashoboye gukora nicyo gihe nicyo gihambaye.
Umukuru w'inamashinga amateka mushasha Daniel Gerard Ndabirabe yasabye bagiye kumarana nawe imyaka 5 iri imbere gukora bashyira imbere neza abanyagihugu babatoye.
Twabonye ko ariwe n'abatashoboye kwinjira hano bivuga yuko bisigura ko hari utubazo tumwe tumwe dushobora kutazobura. Umurimo mufite ari umurimo ukomeye kuko muri intumwa. Mu gihe umuntu ari intumwa aragenda agakora igikorwa bamutumye hanyuma akagaruka gutanga icyegeranyo, gutanga raporo. Kumbure twahora tubikora cyane ariko muri iki kiringo tugiye gutangura ibi murabyitwararika ko kuza uduga hariya muri ba bavandimwe hariya bari ku mitumba kandi birabanezera noneho mukabaha raporo mukababwira ingene ibintu bimeze n'ibyo mukora ibyo ari byo. Twese twaratowe dutegerezwa kumva rero ko abadushize imbere bazokenera kumenya ibyo dukora.
Inama nshinga amateka y'Uburundi igizwe n'abashinga amateka 123. Umugambwe uri ku butegetsi Standard FDD ufite intebe 86, umugambwe Senere ukagira 32, naho umugambwe Iprona ukagira 2, mu gihe izindi ntebe 3 zeguriwe washinga amateka batwabongewemo n'umugwi Seni utegura amatora nk'uko bisabwa n'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu. Daniel Gerard Ndabirabe yatowe ko umukuru w'inama nshinga amateka yarasanzwemo co kimwe na Sabine Ntakarutimana yari ari umuhanuzi mu biro vya nyakwigendera Pierre Nkurunziza, akaba yatorewe ku bicegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka batowe n'abashinga amateka 90 bari bitavye amatora. Uwo Sabine Ntakarutimana yarigeze no kumushikanganje w'amagara y'abantu. Abel Gashatsi umukuru w'umugambwe Iprona nawe yatorewe ku bicegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka yatowe ku majwi 86 kuri 90. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.